Hii ni Radio Hizwi ya Amerika. Ijuja Amerika yiki kwa shikiza vigani vya jimu Kirundi na mkina Rwanda Murundi mtukubila kumina wangu mingu fia shortwave kumetero chuminishe mdano kumetero milongiri na zili Murwanda mtukubila kui FM jana gata kane nchibitatu mwushora na ukudu kulikia kui Facebook na YouTube kuli radio achu na kukiranda chacha makuru huwezi tatuwa kaburungu radio achu vewa kaburungu.com mwiliwe neza shuti mwesi na mwia kundu vila juu Ijuja Amerika mwilikumuna Federica unikije ikaze mwesi mkigani ilo mwisanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jeni mkisagara cha Bujumbura.
Ni kiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ni muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga ejo ku munsi wa kabiri abatetsi mu bihugu 49 byo muri Afrika hamwe n'umukuru umwe w'Afrika bazotangurira inama nkuru batumimwe na Perezida wa Leta Zunze Amerika Joe Biden izomara iminsi itatu iyoera mu gisagara cya Washington DC. Leta ya Amerika itekanya kumviriza ivyifuzo vy'abategetsi barongoye ihugu kugira ishobore ukana na Afrika mu migambi uyo mugabane wa Afrika wifuza kurangura. Amerika ivuga kandi ko atankeka Afrika itegerezwa kugira uruhara rukomeye mu gufashanya na Amerika n'amakungu mu gikorwa cyo gutorera inyishu ibibazo bihanze isi yose. Urwo ruhara rushasha Amerika yifuza ko Afrika yugira rufatiye ku cemezo Amerika yafashe kivuga ko Afrika ifise uruhara ntangire mu kubungabunga kazoza kayo na kazoza kamakungu. Mu kiganiro mwisanga twatumye bamwe mu ncabwenge z'Abarundi zanonose ibyerekeye ubutunzi n'iterambere hamwe n'indero n'inyigisho kugira ngo bagire icyo bavuze kuri iyo migendanire mishasha hagati ya Afrika na Amerika izoyagwa muri ico kiringo c'iminsi itatu iyo nama nkuru. Turi kumwe na Professor Paul Nkunzimana. Professor Nkunzimana yahoze igisha muri kaminuza ya Burundi yaranabaye na doyen wa faculté ya psychologie yongera aratwara umugambwe w'abakozi. Muraho Professor Paul Nkunzimana.
Ego twaho Federico bakomeraho namwe muraho.
Turaho tumeze neza, mumeze neza namwe?
Ego ntawe nta kibazo.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Professor Lionel Remesha. Muraho Lionel Remesha.
Ego draho amakuru Frederic
na mahoro twebwe akabeho dufite ngaha muri Canada naha iwacu mwebwe ntago mufite murakafize ngaho
ngaha actually hariho imvura yabaye muri weekend ahubwo ngira niri kabazanira imbeho
ariko nta mbeho nyinshi mufite ngaho
mu bisanzwe California ahakunda kuba hari izuba.
Nivyo nivyo. Professor Lionel Remesha yigisha muri kaminuza Alliant International University iri mu gisagara cya San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Lionel arigisha kandi muri za kaminuza zo mu bihugu vyo hanze biri mu Budagi. Ni vyo bita executive director and global consultant. Leka rero dutawe kumwe bwe Lionel Remesha ejo nkuko mwabyumvise abatetsi bo mu bihugu 49 byo muri Afrika hamwe n'umukuru w'umwe bwa Afrika bazotangura inama nkuru batumimo na Perezida wa Leta Zunze Amerika Joe Biden izomara iminsi itatu aha ibirahari Washington ku murwa mukuru wa Leta Zunze Amerika. Ndazi ko mukurikiranye hafi ivyerekeye ubutunzi, iterambere, indero n'inyigisho nashaka mutubwire ibintu mwibaza abategetsi bakwiye kurangurira hamwe muri izo muri iyo nama izomara iyo minsi itatu.
Ego murakoze cyane Frederic kuri icyo kibazo mumpaye. Iyo nama ni inama nziza cyane kuko ibihugu muri Afrika hari ibihugu birenga 50. Iyi nama rero ni inama ikomeye kuko ni inama y'abakuru b'ibihugu. Urumva bazoba bariko baganira kwanza ku migambi ikomeye, imigambi ikomeye yo hejuru, hanyuma yo kwiyumvira ukungene Afrika bobandanya bakomeza ubucuti, bandanye bakorana cyane gose mu gutorera ingorane ziri ku isi. Ikimenyamenya ni uko muri Afrika ama ekonomi menshi ariko araduga, ari ibihugu byinshi ubutunzi buriko buraduga cyane. Icyo nacyo kigatuma ari ikintu cyiza kuko na Amerika yashaka ko ubudandaji hagati ya Amerika na Afrika buduga ku nzira zose. Ari ibihugu bya Afrika abadandaje baza kudandaza ibintu vino byinshi, bakadandaza byinshi muri Amerika, reka na Amerika igashobora no kudandaza ibintu byinshi muri Afrika.
Ibyo bisata bitandukanye mwibaza ko boshimikira ko turabigira ko ariko nashaka na Professor Paul Nkunzimana nawe nyine atubwire akamaro k'iyo nama. Mwibona gute iyo nama nkuru?
Murakoze Federica. Cyo kubona inumero y'iyo nama bwa mbere no kuraba ibihe ubutunzi bwo ku isi kugeza muri iki gihe, hanyuma kandi umuntu araba imigenderanire ihari hagati y'ibihugu zo ku isi, na cyane cyane imigenderanire n'igihugu imigenderanire ya Afurika igihugu cya Amerika. Nta muntu umwe atazi yuko muri iyi myaka nashaka kuva mu 2019 habaye ikiya kiza cya COVID-19 cyatumye ubutunzi ku isi gusubira inyuma. Ndaza kugaruka kubyerekeye gusubira inyuma k'ubutunzi. Hanyuma nyuma yaho murazi mwese yuko kuva itariki 2024 z'ukwezi kwa kabiri uwo mwaka w'2022 turimo, habaye intambara yatanguye muri Ukraine itewe n'Abarusiya. Hanyuma kandi ibihugu narutura tubura ibihugu bifite uruhara mu mayi ku isi, na nashoboye cyane ibihugu bihereke muri OTAN n'ibihugu by'ubumwe bw'Iburaya nabyone byaciye bibandanya bishyigikira igihugu cya Ukraine kandi bagacundagira ibigwanisho hanyuma n'abasirikare muri bijya bihugu bwo bwa mbere muri Ukraine, hanyuma abasirikare muri bya bihugu bikikuje Ukraine. Umva rero niyo ntambara nayo nyine yatumye ubutunzi bw'ibihugu busubira inyuma ku isi. Yabo nta muntu umwe akabona ukuntu ibiciro byagiye biraduga, na cyane cyane muzerekeye uburaro, muzerekeye ifungurwa, ibiciro byacyo biduga muzerekeye igitoro, muzerekeye gazi, ibintu byose bituma leta zunze ubumwe za Amerika zirombe ibihugu byo muri Afurika kugira ngo barabe ibyo bibazo cyane cyane kugira ngo ubutunzi cyane cyane si ukuvuga yuko bagiye gukora ubutunzi bw'ibihugu bya Afurika, ni ubutunzi ubutunzi bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Kandi nk'uko nari nabivuze, iyo mvuze yuko ubutunzi busubira inyuma, ni ukuvuga ubutunzi bw'abanyagihugu nayo amashyirahamwe ajya ama multinationale, ni ukuvuga aguma amafaranga yayo yongerekana
ariko ntaguciyemo
iba yongerengera, haba muri za masekitori y'icyo bibitoro na peteroli, ibitoro n'igazi, na cyane cyane amashyirahamwe akora ibigwanisho.
Ariko ntaguciyemo Professor Nkunzimana mu ijambo kana Biden azogaruka ko kandi na Department d'Etat y'Amerika iri kuyavuga, nuko Amerika ibona ko Afurika ifite uruhara ruhambaye cyane rwose muri kazoza ka Afurika na kazoza k'amakungu. Aho ndibona ko hari ikintu kiko kirahinduka.
Nta kintu kimwe kiriho kirahinduka na gato ahubwo Afurika ngira ngo Afurika ngira ngo iturize neza. Afurika iri igenda isubira inyuma urabe mu bice byose by'ubuzima bw'abanyagihugu barimo ahubwo iyo bariko baravuga iterambere haize imyaka n'imyaka bavuga iterambere ariko nta terambere riraboneka muri Afurika ahubwo Afurika igenda isubiye inyuma ndetse urabye naho umuntu wese aherereye yarabye umutunzi w'ibyo bihugu ubudasha cyane abanyagihugu aho bageze Afurika igenda isubiye inyuma urumva iyo abategetsi bo ku isi ariko baravuga iterambere baba bavuga iterambere yawo nyene n'abanyemari bari kumwe ariko baravuga iterambere ry'ibihugu iterambere ry'abanyagihugu
yego professeur Lionel Meshamu mwaranonose cyane rwose byerekeye iterambere y'ubutunzi ho ko guki kugira ngo Afurika igende itere imbere ibintu abo batetsi bazokorana hamwe ya Amerika kuva ejo bushimikira ko kugira ngo na Afurika yisononore ni nk'ibihe kubwanyu
ego Afurika dusubiye nuko hari ibihugu birenga 50 ego hariho ibimaze gutera imbere cyane hariho n'ibiriko biratera imbere cyane kuruta n'ibindi hariho n'ibishobora kuba byaragize ingorane bikagira usubira inyuma kubera hoba harabaye ingorane z'umutekano intambara n'ibindi bituma bishobora gusubiza igihugu inyuma ariko muri Afurika icyiza ni uko ubu uravye icya mbere na mbere ni uko igitigiri cy'abantu ni kinini kandi kiriho kiraduga kandi hariyo ubutunzi bwinshi muri Afurika ubutunzi bwinshi bukenerwa n'ibihugu mpuzamakuru ngo bukenerwa n'amahinguriro yo hanze ariko icyiza ni uko ubu nk'imigambi hariho nk'imigambi yo gukorana n'ibihugu kwaba kudandaza gushora ibintu canke kugurura amahinguriro no kuyugurura muri Afurika aho rero ni byiza kuko ibyo bishobotse kuko hari aho bimaze kuba amahinguriro y'ino muri Amerika kwatangura muri Afurika hari aho bimaze kuba ibyo rero ni byiza kuko bituma akazi kaboneka akazi kakaboneka abantu bakaronka akazi ko mu bihugu byinshi bahora bagira ingorane zo guha akazi abantu urumva bashoboye kuba urudandazwa birashobora gufasha abantu baronse akazi bashobora kwiyungunganya
ndi ku ijambo
ego ariko n'ibi bya pandemi yaciyemo hari ibyo yatiriganije gatoyi n'iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine ariko ibyo ku iminsi izohera uko iyo migambi ibandanye ibyo birashobora gufasha kugarura ibyari bimaze gutakara
ndeka tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradiyo hejuru y'Amerika isamana na i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Daniel Nsabimana niwe neza
niwe neza bwana Frederic
niwe neza muhiga Daniela
mperere nyamashiki mugamo burengerazuba bw'u Rwanda
biza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga kuna mayi bategeje bo muri Afurika ushitangwa ngaha
ngiye nabonye kuri Facebook ingingo mwashyizeho muvuga ngo abakuru b'ibihugu bya Afurika batumiye i Washington muri Amerika sinabarije ngo se ngo bazatuba ari iki cyatwovuraganira ku kiso bwana Frederic mfite ikintu nibaza nkanye nk'umunyafurika so sinzi ninde wakiganiraho ariko se ndibaza ngo kubera iki Amerika usanga ubutegetsi bwose ahantu hose usanga ufata ijambo ushaka gufata ijambo mu bihugu nk'ibyo biba bikiri mu nzira y'amajyambere usanga habereka demokarasi habereka uburyo bakwiye kuyobora ese bwana Frederic nk'abo basesenguzi bo babibona gute mu by'ukuri babona Amerika ari ikwiye gufatirwaho urugero rw'uko amahanga cyangwa ibihugu bya Afurika biri mu nzira y'amajyambere bikwiye kuyoborwa ikindi ngira ngo mbaze ndabona Amerika ahantu habaye intambara Amerika usanga irimo wagira ngo ifitemo icyo nakwitamo imbaraga kubera icyo Amerika kandi bivugwa mu bikorwa nk'ibyo ahantu hari imivumba gatanyo gasa Amerika n'ishaka kubyinjiramo kubera iki ndi diplomasi ibyo bintu babibona gute murakoze cyane Frederic
murakoze Daniel Soimana reka ibibazo bya bibiri tubihe ubwo mbere na mbere Professor Paul Nkuzimana
ego murakoze izo uwo munywanyi ajeje kuvuga ikibazo afite ni ibibazo byumvikana cyane rwose kuko nta muntu n'umwe atazi kandi atabona yuko Amerika ariyo itwara isi ibihugu byose usanga bija ku murongo wa Amerika. Amerika ituma abanyaburaya bajya ku ruhande rwayo hanyuma kandi nk'uko nabivuze kuva kare amapolitike yose akogwa ashimikiye cyane byose ubutunzi hanyuma ibindi byose byo kuvuga bya demokarasi by'iterambere ibyo abanyamerika nabyo bakeneye kumva urazi bya demokarasi byo demokarasi akubwira yuko igihugu cya Amerika aricyo cya mbere cy'akarorero mu bya demokarasi n'ibindi ariko ugasanga Amerika umuntu adashyizemo ndabyo cyabaye muri Capitole igihe Donald Trump yagomora abantu biwe bakajya guca kuza kuko ibyavuye mu matora byemerwa urumva byashatse ko ibintu byakudeta urumva no muri Afurika Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashyigikira cyane ibihugu byitwa yuko ibihugu usanga ata demokarasi hari ata n'imigambwe gihari ibivugwa ata reka amashyirahamwe ngo akore yaba amasendika yaba amashyirahamwe yandi yigenga n'ibindi bintu urumva bibereke demokarasi byo by'umuntu yo barakigizeho gatoyi
ariko wemeye ko kudeta mu kwezi kwa mbere itariki zitandatu yateshejwe kubera inzego zikomeye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ego kubera inzego zikomeye ariko mwo byarabaye urumva hariho n'abantu umuntu atwara igihugu ashobora kujya kugumura abantu bitwaje ibigwanisho ari ibintu byumvikana urumva rero nyine bya demokarasi rero umuntu yakoresheje mu byo byigizeho gatoyi kuko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika reka n'uno munsi ariko atwara demokarasi ashyigikiye ibihugu bitwaza umukazo ku isi yose murabizi mwese
muraje ko na Amerika ifatira ibihano ibihugu bitwaza igitugu cyangwa ibihonyanga agateka kazamuntu
ego Amerika irashyigikiye ibyo bihugu bitwaza umukazo
irabifatira ibihano
ibihano minsi yose bifashwe biba bifatiwe abanyagihugu yaba yambarwa cyangwa ibindi abanyagihugu agarama abategetsi nacyo baba bafite neza hanyuma rero hari ikindi kibazo uyashyikirije intambara ku isi yose ahantu hose umunywanyi yavuze ukuri ahantu hose ari intambara abanyamerika barimo kandi bashobora kujyamo ahantu hose haba Kongo haba hehe haba muri Somali haba muri Afghanistan haba muri Siri haba muri Zibi haba muri Ukraine abanyamerika ni bafata iya mbere bagafata ibihugu byose kugira ngo bibije inyuma yabo
mu ntumbero yo kuranguranya
hari ibihugu bihari Frederic muri Ukraine ubwa mbere hamaze kuva iyo ntambara itanguye amafaranga amaze kujyayo abanyaburayi n'abanyamerika amaze kuba amamiliyari arenga ijana mirongo ine arenga miliyoni ijana amamiliyari ijana Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo za mbere ku isi zikoresha amafaranga mu gisirikare ateye ubwoba imiliyari amajyari mirongo itatu na zibiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe yamaze kuba iyari amaze umunani na rimwe
kenshi lakenshi abari mu ntumbero yo kubanguranya reka
bisakwa birimo kandi nta kintu bakurikirana atari kwigarurira ubutunzi bw'ibihugu.
Reka duhene ijambo Professor Lionel Emesha ku bibazo byashwijwe na Daniel Salimana avuga ati none mbere yawe tisa kwikurabira kuri Amerika reka n'ikibazo cy'ingwane yashwije mu kanya gato ya Professor Lionel Emesha.
Ego ni byiza cyane yuko abategetsi bobandanya bakorana cyane na Amerika kubera nk'uko ikibazo cy'amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano n'ikintu gikomeye hose ku isi ku gateka kazi na muntu abantu kwishyira kwizana abantu kugira bashobore kubaho nta hantu na hamwe ku isi abanyagihugu badashaka kubaho mu mahoro mahoro n'umutekano ariko hari igihe haba ingorane mu bihugu hakaba amatati hanyuma bagakenera ababafasha kubanguranya kuko abantu iyo habaye ingwano mu gihugu cyacu cyose ikwegera intambamye ibihugu bibanye ibihugu byose nicyo gituma bateza kuza bakagerageza gufasha ko hagaruka amahoro abantu basubire kubaho n'urudandazo rusubire kubandanya. Icyo ni ikintu gikomeye kuko amahoro n'umutekano ni ikintu twese twifuza aho turi twese ni byiza hari amahoro n'umutekano ariko hariho abatari mu mahoro n'umutekano. Ego habaye icyo ni ikintu cyiza kandi no mu nama icyo ni ikintu bagaruka ko bazogaruka ko na John bariko barayaga hariho hashobora kuba hari imborane inzitizi hari ibihugu bishobora kuba bitarimo umutekano ariko bagashobora kuyaga ukungene bashobora kugira political dialogue bakagerageza gufasha yuko amahoro yogaruka muri ibyo bihugu akagaruka mu nzira nziza hanyuma imigambi y'iterambere ikabandanya.
Ego reka duhere ijambo kandi Norbert haba ku bwayo muri aho Norbert
uraho neza
turaho turakomeye ni mu ikaze mu kiganiro muri isanga
ni mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ego
dukunda ikiganiro cy'ijwi rya Amerika. Nkashimira Perezida Joe Biden kuba yarahurije hamwe abakuru b'ibihugu bya Afurika ariko nanone nkibaza nese ko babahuje harimo na perezida ba East Africa y'Iburasirazuba. Ikindi kibazo cya kabiri nkabaza nti ese umutekano wo muri Congo kwakomeje kuba mukeya kandi noneho Congo bakavuga yuko iri kwica bariya abantu uriya bwoko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kintu zabivugaho.
Murakoze Norbert ibibazo mubajije n'ibibazo ndabiha abatumire bacu ariko nibaza ko ikibazo cya kabiri kiza kubagora. Reka dutangurire kuba Professeur Paul Hundiban, ibibazo bibiri bya Norbert.
Ego murakoze ibibazo bya Norbert ku bwayo ibyo yavuze. Bon ego muri iyo nama Afurika y'Uburasirazuba irimo bya bihugu byose birahari nibaza ko ibihugu bitatumiwe ari bijya bibayeho kuba amakudeta ngo itarimo ni Sudani hariho Guinea Burkina Faso hariho na Mali ngira ngo na Eritrea nibaza ko itarimo cyo kimwe na bya Repubulika Arab Sahrawi ya Sahara nyine ibyo bihugu byose biriyo nabyo ko byose bintu byo guharira n'ibintu ubwo bisanzwe bihari batumiwe hariho n'ibihugu byinshi usanga hari byagiye byijyanye n'intumwa nyinshi usanga bafashe indege yabo bakora abantu baguze atumwa ngo bagiye kugwa muri ayo manama ariko ibyo ni si ibintu uravuga yuko ari ikintu bagiye kuzana ahubwo na gatoyi iyo bagiye kuzana uko inyungu za Amerika zija muri izo bihugu bishya cyane mu bisata utunzi bisata by'ubutare cyane cyane n'amazi petroli na gaz. Bo cyo cyakabye yarangije inkuru kizo byuko mu kigoye n'ibyo ariko tukitabwira gatoyi guko bo ibyango nta muntu umwe atazi uko ngo muri FDC ariho nka za Monisco hari muri cya gihugu hari imyaka 20 kandi muri wese akabazi uko umuntu avuze ishyirahamwe ONU na serikane y'Amerika n'Etats-Unis Monisco imaze iyo myaka yose muri cya gihugu nta mahoro araboneka ahubwo ingwano ziguma zibandanya hanyuma kandi cy'ukuntu ruvuga imigwi ifite ibigwanisho iguma yiyongera muri Congo muri iki gihe hariho imigwi irenga 130 umuntu yomenya yuko muri iyo migwi yose irenga mirongo indwi iri mu cya gice cyo mu seruko mu burasirazuba bwa FDC yego abantu babana yabicwa imonisiko iri ngaho ubundi hagiye kwiyongeramo amazu kujaho inteko z'u Burundi zagiye mu gice cyerekeye gufashanya na FDC hanyuma ubundi izi nteko z'u Burundi zagiyemo zijanye ziri mu gisata cya East African Community ubundi n'abakenya ubundi iyo bari ni ukuvuga izo ntambara zose nta kindi zigamije si kuja kurondera amahoro ahubwo zigiye kurwanira burya butunzi muri FDC hanyuma abanyagihugu babananye bicwa nta mahoro aba ariko arahari kandi wese murabibona mu bihugu haruritsemo abasirikare haba muri Somalia haba muri South Africa amahoro ariko aragaruka ahubwo ingwano ziguma barazitera imbere
yego ndabona kanya kihuta mu kanya turaho ijambo Sylvain niyo nkuru ariko reka na Lionel agiye cavuze ku bibazo bishikirijwe na Robert mu kanya gato Lionel
yego hari ibibazo yego hariho ibibazo byinshi bikwiye gukemurwa ariko cyane cyane muri iyi nama yego bariga hari ibibazo byinshi tewe gukemurwa kandi biriko birakemurwa hagati urabona n'ibihugu muri Afrika bari mu manama nyine bagerageza gutorera imiti ingorane z'ibihugu ari ingorane z'i Congo canke mu bindi bihugu baba bafise intambara ariko nino bakabafasha yuko ivyo biganiro bigenda neza nico gituma ku rwego rw'inama ruzoba indwi ego bazoganira ku bintu by'amahoro n'umutekano hanyuma bongere bayage n'ukungene bashobora kubandanya bagira iby'urudandazwa kudandaza naho nta kuntu ushobora kudandaza mutayaze iby'amahoro n'umutekano icyo rero ni ikintu naco ne bazogishigikira ikindi naco bazoraba nuko nk'ibiciro by'imfungurwa byaduze cyane ku isi hamwe n'ibiciro by'ibitoro haraho ni aho byatuze ibiciro n'amaangreshi meke bashira mu mirima haraho byanabuze ibiciro
byanabuzeurumva
nk'ibyo byose barabiraba ukungene babikemurira kuko nabyo ntibishobora gutuma bizana ingorane
y'amahoro n'umutekano tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abandi kumviriza radiyo hejuru ya Amerika turi kumwe na Sylvain n'inkuru muri neza muhiga Sylvain
ndabumva
muri hehe
alo
duga ku ijambo ikibazo cy'imvuriro mu kanya gato
kero ikintu nshaka gushyikiriza kuri iyi nama ibyumva abakuru b'ibihugu za leta za Afurika na Amerika kino nshaka kubaza mbega iyo abakuru b'ibihugu bagiyeyo n'akahe karusho by'ukuri iyo nama iza igirira Afurika kuko kenshi abanyafurika usanga ibibazo twari kureba birimo nyine ibyo n'amabarazi byamwo niko wakundi nyine mu by'abakarusho cyane cyane nko ku migambi y'iterambere ku by'ubuvuzi
y'amashuri batanga na kintu na kimwe kigera gihinduka bizabirimo. Kubyerekeye ari kibazo kiko cyateza ingorane cyane intambara y'iteni kandi ibintu byose bitanga hageze ku isi tukatubona abakuru b'ibihugu byo muri Afurika nini benshi ntibabona nabyo bitaho bihuho ibyo kuko nyine cyane uwo bashobora ku perezida Joe Biden akabumvisha nabo nyine bakagira uruhare runini kutubabe ko intambara iteye ikibazo kiriti kuyihagara.
Murakoze Sylvain ibibazo bibiri mushikirije reka mukane gatoya cyane mu bwose mu mpinyicu ngufi ngufi Professeur Paul Nkundimana ibibazo bya Sylvain Niyonkuru.
Ego urakoze ariko nashaka usubiremo gatoya ikoze sinazumvise ntibyumvikana cyane gatoya.
Ego me ikibazo cyambere abaza akarusho ku kiyo nama akarusho yafika izo haronke nakahe mu by'ubuvuzi amashuri n'ibindi hanyuma ikibazo cya kabiri ni intambara ya Ukraine Afrika umengo ntinezwe intambara yo muri Ukraine niba Zangi ziyo na ama hali ukunwa zoji jura Afrika na ujene ikitaho iyo namba. Dula kushamu?
Ego mrakozi. Ego, no. Jee ki akarusho. Mwuko na yuze kubakare kujo kuri akarusho kari na gatoi. Ina masiyo ituma. Go hava ili kimigishasha kiwoneka. Kuko nino vundi. Lakuri yogu. Mabafugana. Na tayi kwa Amerika kana none wasagayo na basuru n'ubusukizi ukomeye ndo mu ambassade ya Amerika mu bihugu byose muri Afrika ni urwego rukomeye cyane bose uradi n'igihagararo cyonyine cy'ubusukizi uba utegetse bwa Amerika mu mabuhari na karushero kazone kawa zecha magara ya wanu zecha mashuri ni vindi chanye ikera mbele chanye kile vizini la kuru sangi maifasuti ni vindi ya chanye chanye mugeha haliho ija politike yugo shia umino ya nye mari utunzi vili huko mugeha haliho ija politike ya privatizasyon ya wanyamberika mashuri mbele ikani huko zaagula na mashuri afra kuteli mbele rika nta buvuzi bushobora gutera imbere na biruje ke misata y'ubwo kugira ngo usanye infrastructure bushobora gutera imbere cyangwa mushaka kuraba bihugu duhereyemo dose cyangwa bisubira inyuma n'ubizobana bisubira inyuma mu gihe politike y'ubushobora bw'abanyemari zo guma ishyirwa mu ngiro.
Yego ikibazo cya kabiri
ni intambara muri Ukraine na bwo bikene yego ariho ibihugu bimwe bimwe byo muri Afrika bo haba no mu n'igihe muri onye haba matora yego kwa bemeze ubanga social yo gukondana yo gukondana abarusiya ariho ibihugu bimwe bimwe bitari bicyaca cyo duze ko n'ibindi yego ibyonye Biden ubisha yuko bashobora kuja ku murongo wiwe iyo namba ntakindi zigamije baje ku murongo wiwe kandi muribuka yuko n'ejo bundi nuzenya Antony Blinken secretaire d'etat yagiye muri Afurika y'Epfo yaciye no muri Congo n'i Rwanda aho hose hari kugira ngo bagarukane bavuga ati Afrika y'Epfo yo muri Afurika y'Epfo yamye igishyushyu cy'ubucuti bukomeye na n'Uburusiya kubumvisha yuko kandi mukabye ko na Afurika y'Epfo isanzwe iri muri rya mugi wa Jeva mirongo ibiri kandi mukamuzi yuko Biden afite umugambi yuko Union Africaine ija
muyinjiye
uma rero ivyoye ni kugira ngo etazini ibihugu byose bije ku murongo wayo ku murongo kuzereke Ukraine ku murongo wayo kugira ngo
ndaboneho
kandi murazi yuko hariho n'imigwi nk'umugwi ujya wa imigwi y'abarusiya imigwi y'abashinwa n'ibindi uba rero washaka kurya kibaza cyacu hari iwanyu
ndabasaba impumpe inyishu ngufi ngufi akanya karihuta cyo cyafite benshi bashaka gushikiriza ibibazo n'ivyimvyo Lionel Emesha akamaro cy'inama nkuko byabajijwe na numumesha numunywanyi wacu Silva naka abatisi muri Afrika bazokura akarusho kangana iki n'iyo nama ika nikibazo kintu cerekeye kena uruhara Afrika kwitobandanya irabahibi
ego akamaro karahari gakomeye cyane kuko muri iyo nama hazoba hariho aro umugambi wa leta ya Amerika yitwa Prosper Africa bafasha ibihugu bafasha Amerika hamwe n'ibindi bihugu cyane cyane muri Afrika uyu mugambi wagizwe mu gihumbi muri 2019 ku mugabane wa Afrika kugira bafashe gukonekta ama kompanyi yo ngaha muri Amerika akorane n'ibihugu byo muri Afrika hari ibihugu rero byinshi bimaze gukoresha gukorana n'uyu mugambi wa Prosper Africa kandi baramaze kubona akarusho icyo rero ni ikintu cyiza gikomeye ako n'akarusho kazoboneka kandi nacyo kibazo cya Ukraine ikibazo cya Ukraine ni ikibazo kiraje isi yose kuko igihe cyatangura nuko ibiciro by'ibitoro ibiciro by'imfungurwa ibiciro byaraduze cyane harabaye n'ikibazo cy'ingano ku isi yose nicyo cyanatumye n'imfungurwa ziduga gusa ibiciro icyo rero nacyo ni ikintu gishobora kuba intambamye ku bihugu byinshi nicyo gituma nk'ubu nicyo barakiyaga bakakiyaga ukungene bashobora kugabanya ukungene Amerika ishobora no gufasha bagakorana neza kugira ibyo biciro bishobore kutabandanya biduga cyane
Nafasha tubibutse mwese ko muri kumwe nabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Fabien Mvuyekure niwe neza
yeriwe
muri mwega Fabien
yego trasirima
muri hehe
hello
duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
ego geki umbiro cyane nabanza gusereka kwa yategetse Afrika giye bona amahere mu America nizobera gwashika mu dis cyumbiro cyambere nabanza gushikira nuko abakuru b'ibihugu na Afrika mareta ya Afrika atwasinama bo bwambe na mbere bakore akurikiro cha Congo ni mutekano muke uri muri Congo kandi bo banze kureba ko Afrika ari yacu nta wundi mu atumva inyuma kugira ngo Afurika itere imbere akayisiye bw'ubwacu nyine abanyafurika tuyitegeze imbere rero ko ibyo icyo cya Afurika nojigeza yuko abategetsi bazaba bayihiye mu nama bashimitse bose urubanza kureba umutekano wa Congo bakaraba intandaro n'umukiri nyawo urama kugira ngo umutekano muri Afurika ubanze kuboneka kigira kabiri ko abategetsi bazoba barihiye mu nama acure mu nama yabanje barebe ibibazo Afurika iri kiragira hagati y'intambara ya Ukraine n'Uburusiya oye ishyo meye umwe byaraduze nk'amafayini n'ingano kora atapa mu Burusiya kiri kiza ku rugero rushimishije kubera umutekano muke rero antreta hagati y'ibyo nubwo bazoba bari mu nama ari ikintu cyitwa ari hello
duga ku jambo turakumva usozere
ego ari kire bitara druba n'hotere duba drone n'ubwo bari mu ntambara n'ubwo wewe hayize bari kuriwe rero mugira bagiye mu ntambara bakuye kwa umutekano kugira no mu nibyo bino n'ibyo bihugu bibiri ikirene n'Uburusiya n'abya Amerika yoyo ntawo bajya tukina gihe atazi aho yegaziye rero abakuru b'ibihugu n'amaleta ya Afurika nabo batuye barebe cyo bitara la diplomasi kubirinda umutekano Amerika yo bazi yuko ari yo nkeka reka se abanyafurika tumatubona yuko Amerika ari umutekano wacu kandi kanatsinda ariko bintu niko bi rero nabo batuye barebe umutekano bambe na mbere wa Afurika hanyuma bige no ku mutekano w'Uburusiya na Ukraine kugira ngo Afurika nawe ariko arabura ubuzima kwa hivyo ni rwa plus kumoka hali ya
murakoze Marcel kwa yezu leka professor Paul Nzimana abo bategetsi bakoraniye ngaha abo bategetsi bakoraniye bazokorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kumwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikintu woshikiriza canke ko ibibazo by'umutekano vyose bazobiyaga ikintu mubona bokora kugira ngo umutekano ugaruke mu buseruko bwa Congo n'iki mu kane gatoyi cyane rwose
ego mu kane gatoyi cyane rwose mu ibibazo yuko iyo yerekeye umutekano muri Afurika noneho ibyo abakuru b'ibihugu bashobora kuzoshikiriza nk'uko nabivuze kuva kare ibihugu byose muri iri gihe bitwarwa cyane cyane n'abanyamerika nibo bafise amashyirahamwe ariko arasahura ubutunzi bw'ibyo bihugu urumva icyo abanyamerika bashobora gushikiriza ni uko abanyafurika babashigikira mu migambi yabo bafise yo gusahura ubutunzi bwa Afurika umutekano siwo abanyamerika babanezwe nabivuze byerekeye Congo kandi nk'uko Fabien aheje kubivuga Congo nta mahoro ariko araboneka kubera yuko ibyo bishyirwa imbere n'amashyirahamwe abanyamerika ariko arimba ubutare n'ibya gihugu bashyigikiwe n'ijya migwi nk'uko nabivuze birenga 130 hanyuma kandi bashyigikiwe na bijya bihugu byo mu karere no hirya bijya byose bya conference internationale sur les grands lacs by'ibihugu byose birimo mu guhera heza rero nk'uko Fabien nabivuze umutekano uri umutekano muri Afurika abanyamerika bazowuzana si abanyaburaya bazowuzana si abanyafurika bariko barakorera Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazowuzana ahubwo nk'uko Fabien nabivuze ni twebwe nyine abanyafurika umutekano muri Congo uzozanwa n'abanyekongo bonyene abanyamerika na munyaburaya
amasosiyete cyangwa ibihugu mvuga ko bisahura muri Congo ayo makuru n'amakuru ngaha kuri radio y'ijwi rya Amerika tudashyigikiye kuko nta byemezo dufise ariko nashaka mpe ijambo na Professor Lionel Lemesha nawe nyine agira icyo avuze ku kintu abategetsi b'abanyafurika bakoraniye ngaha bugira ikabusaba kugira ngo umutekano utsimbatare cyane cyane nk'uko yabivuze Fabien mu buseruko bwa Congo mu kanya gato Lemesha
ego hari harabaye ibiganiro ku kibazo cy'i Congo igikuru nuko ibintu iyo habaye ibintu byikutumvikana akabimishanirana akabintambara igikuru ni ugufasha abashamiranye bakaganira igikuru ni ukuganira bakagira negosiasi bakumvikana aho niwe mugambi woba waranatangwe iyo niwe mugambi niyo nzira nziza kuko ego hari ingorane icyo gihugu cyonyine kiri mu ngorane ariko nuko ingorane iyo zibaye mu gihugu kimwe zishikira ibihugu byose nicyo bituma ikibazo naho cyo ari Congo n'ibindi bihugu birakira dishinga ariko igikuru nuko hoba ibiganiro
tubibutse nshuti muri seriko muri kumwe n'abandanya kumviriza ya radio hanjwe ya Amerika turi kumwe na Marcel twagira yezu Marcel muraho
ngaho neza
yego muri hehe
mperereye Kigali mu Rwanda n'abatumirwa Rwanda basuhukije ngiye ndashaka kubabaza ibibazo bibiri
yego urakumva
ikibazo cya mbere kiri ku bijyanye n'injyane muri Afurika iyo hajemo gutana mu mitwe hagati y'abanyagihugu na leta usanga ibihugu bikomakomeye harimo n'Amerika aribyo bibyungukiramo kandi tukaza gusigara nyuma twacitsemo kabiri n'igihugu cya Kenya ku buryo hari ingero ibirebye nka Libya mbere y'uko Kadhafi yicwa uburyo cyari igihugu gikungahaye gikize kitagira ideni mu mahanga ariko nyuma yaho gicikemo kabiri abigaragambye bashyigikiwe n'ibyo bihugu bikomeye uyu munsi n'igihugu kibayeho mu bibazo iyo abakuru b'ibihugu ba Afurika nk'uko bahuriye aho ngaho ari bo batumyeho kuki we atafata urugendo ngo azabasange ku cyicaro cyabo abasange muri Afrika kuko ngo bigaragara ko ari bubakeneye kurusha uko bamukeneye. Cyo ni cya mbere. Ikibazo cya kabiri, Afrika nta mwanya uhoraho igira muri Loni, usanga ari imyanya igenda isimburwa n'ibindi bihugu. Kandi uyu munsi Perezida Joe Biden yatangiye kwifuza ko Afurika yunze ubumwe yakongerwa muri G20, muri bya bihugu 20 bifite ubukungu buteye imbere, ariko na Afurika yunze ubumwe ihuje ibihugu byinshi. Ese nta kuntu abaperezida ba Afurika bafatira kwa ayo mahirwe bagahita basaba ko nibaramuka bemeye muri G20 nibura ya zanduzi zo kuba Afurika yaba igihugu kimwe bagahita babifatira aho ngaho, bikaba arita kigahita kiba igihugu kinini gifite n'isoko rigari ndetse n'umutungo kamere uhagije, bakaba bafatirana ayo mahirwe bakabona n'umwanya uhoraho muri Loni. Ubwo bona abahanga baratubwira uko babyumva n'uko babibona. Murakoze n'ibibazo bibiri nari mfite.
Murakoze Marcela Katiba Ijambo, Professor Paul Nkunzimana, ibibazo bibiri.
Ego, ubwo twabere ikanini zose ziratomowe, ikinita ziratomowe, nta muntu n'umwe atazi yuko nk'uko uyabivuze Libiya yasambuwe n'Abanyamerika, yasambuwe na OTAN. Ujya Sarkozy yatwara igice cy'Ufaransa yagiye kubombarda muri Libiya, yari intumwa ya Amerika. Ibyo ndacyo biko abantu bose babibona. Icyo gihugu cya Libiya rero nk'uko aje kubivuga, kuva gisambutse kuva Abanyamerika baje kubombarda bakagisambura gushika uno munsi, icyo gihugu nticyasubira kuba igihugu. Cyabaye igihugu harimo imigwi myinshi, hariho ushobora gusanga amaguverinoma abiri, hanyuma kandi byinshi umumenya yuko bariya bitwaje ibiganisho mbi ya Afurika y'Uburengero, ibibanisho byinshi byavuye muri Libiya. Umva rero byose, intambara yo muri Libiya niyo yayirongoye n'Abamerika, niyo yatumye Libiya isambuka gusa buno munsi Libiya ntirashobora kuroga amahoro. Kandi hari n'ikindi gihugu muzi, Abanyamerika bari muri Somalia. Muri Somalia gushyira uno munsi amahoro arahaboneka kubera yuko icyo gihugu Abanyamerika niyo bari kurwana, ubuye baravuyeyo niyo bari kubarwana, basigaye barasa bari muri Ocean India, ubuye bahamaye Abanyafurika ngo baza kurwana, ngo ariko baba ariko bagiye gukorera umutekano Abakenya, ba Ethiopia, Abarundi, Batanzania n'abandi, nta mahoro ariko yaboneka muri Somalia. Urumva rero ni kugaruka kuri cya kibazo cya umwe yavuga kare, ibihugu biri mu bindi bihugu bifite inteko mu bindi bihugu, ibyo bihugu kugira ngo amahoro ashobore kuboneka bitegereza gutaha bigasubira iwabo, hanyuma abanyagihugu bakagumana igihugu cyabo, hanyuma ibibazo byose bihari babigire ibyabo, ubutunzi bafite bube ubwabo.
Ikibazo cya kabiri, tukiri ku cya mbere, ariko reka ndabamenyeshe ko uruhara rwa OTAN rwa Amerika aho muvuga muri Libiya ni uruhara twebwe ngaha tutatohoza ayo makuru n'amakuru mwebwe bushaka kuba muzi, ariko n'amakuru twebwe tutazi. Duga ku ijambo rero ku ruhara rwa ikibazo cya kabiri, avuga ati ni kuki batohurira muri mu kucicaro cya Afurika mu kanya gatoya cyane.
Ubu batahurira mu bihugu bya Afurika,
ku cicaro cya Afurika nko muri
Addis Abeba.
Yego, ni ikibazo Marcel yabaje mu kanya.
Bon, ego imbere yaho gatoyi, ego ibyo bya OTAN cyangwa ry'amashyirahamwe y'Abanyamerika ari muri Congo, ntibaze yuko ibyo ni ubushakashatsi, umuntu wese arashobora kubirondera, arashobora kubitora. Sasa ishobora muri amashyirahamwe yimba ubutare muri Congo y'Abanyamerika aruzuye, kandi ibyo bya OTAN amakuru umuntu wese arashobora kuyarondera, OTAN ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Libiya ni OTAN y'Abanyamerika. Umuntu ashobora kubirondera azubironka, hanyuma ibyo by'imyanya nayo bo ibyo aribyo byose ego umwe bw'ubwo bwa Afrika buja muri G20 cyane bwo kagundi bwo n'icicaro ntegayezwa muri onye ijo nta kimwe cyo guhindura ni bwa ushuma z'umba babandanya nta Afrika nta ijwi rifise cyo kugira ngo
tabanako
ego me guhurira muri Afrika barashobora kuhahurira ariko ngira baraze guhurira muri Afrika barashobora kuhahurira ko hari amanama mpuzamakungu menshi amaze kubera muri Afrika urumva ariko ubu iyo nama uko bari bayiteguye rero nuko buhura igikuru no guhura taho bahurira cancana ariko no guhura bakayaga imigambi ikomeye ijeri rw'isi ubu kuko Afrika irakomeye gose navuze ko ari ibihugu birenga 50 ariho ibiriko biratera imbere cyane kuruta n'ibindi ariko igikuru ni uko ibihugu bishobora kwigira nako bikabona okay ariko ikindi gihugu cyo muri Afrika ikorana n'amakompanyi yo muri Amerika kiriho kiratera imbere nacyo nikikigira ku bindi bihugu ibihugu birigira nako iyo bibonye hari umugambi w'iterambere watejeje imbere ikindi gihugu birakorana icyo nicyo kintu gikomeye cyane kuko muri Afurika hari ubutunzi kandi ibihugu biriko biratera imbere igikuru naho haciyemo izi ntambamyi hakaza haraba amahoro n'umutekano muke hamwe ibiciro by'imfungwa bikaduga kubera ingwano ziba hirya no hino ariko igikuru ni uko n'ubwo runani abantu bakabona yuko bashobora gukorana n'amakompanyi bagakorana n'ibindi bihugu ariko cyane cyane kuri uru rwego rw'inama rwugurura imihora myinshi ku bihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwumviza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na Melkiyade Ndayishimiye mwiwe neza Melkiyade Matwumva
ndabumva cyane
muri hehe
halo
duga ku ijambo ikibazo cy'imvura mu kanya gatora
igitekerezo mwarimu watanze mwarimu wabadije mbega icyo bakundika abakuru b'u Afurika bagiye muri Amerika icyo mubona mwosaba kungira bafata n'icyane nyine nicyo gitekerezo nabonye mwarimu watanze
yego tuga ku ijambo ikibazo
cy'ibanze ndiko ndaraba uno munsi Afurika igeze ingorane turimo tumaze n'igihe tubitezwa byo murako tubitezwa nabo nyine abazungu abanyamerika icyo ngomba gusaba rero ni uko abakozi bacu bagiyeyo bubasaba ko baha ubwigenge ibihugu byacu tukareka kuba amategeko tubaryana bivuye kuri bo icyo ngomba ko bubaye basaba nicyo cyifuzo cyane
murakoze Melkiyade Lionel Mesha inyishu cy'imviro ashikirije Melkiyade mu kivuga ku iki ko bosaba ko abanyafurika bo kwigenga reka kuryana bakareka kwama bari mu ryana hagati yawo
ibihugu byo muri Afurika birigenga ariko amatati aho arashikira ibihugu bimwe bimwe amatati ni hagati hari amatati menshi y'abanyagihugu ayo amatati aba hagati mu bihugu ntidushobora kwama muri Afurika tuyaterera ku bane ngo ni ingorane zane ngo nibo zidutera ahubwo ibihugu bakwiye kwiyumvira nabone ukungene nabone bakwiye kugerageza kuzanira amahoro n'umutekano abanyagihugu bazi ariko mu gihe bigoranye ibindi bihugu byo hanze biraza gufasha ni nk'uko uko ikibazo cyo muri Congo iyo bibananiye abanyekongo ibihugu bibanye biraza gufasha n'ibindi bihugu byo ku isi bikaza kugerageza gufasha kugira ayo matati agabanuka ariko matati ama ahera mwanyagihugu bene abababanguranya so bazana matati
ni ikimbo cyiza mushikije professeur Paul Nkundimana ikimbo cyashikijwe na metia de ndashimiye mukanya gato cyane ngo
ego akaza gatoyi nihuta ikibazo cyashije mabe cyo
cyane cyane agize ati abanyafrika bamariko raryana kenshi na kenshi iryo ndyane zikava hanze abashaka ko abategetsi bosaba ubwigenge kugira ngo izo ndyane zabo hagati y'abanyagihugu zigabanuke
yego nazo bise cyo kibazo ubyo kuri niho ingorane zose zihagaje abo banyamahanga niho batuma ibyo bihugu byo muri Afurika bigasambuka abarongoye ibyo bihugu bafashanije n'abo banyamahanga ni ukuvuga rero yuko abo banyafurika aribo abo bategetsi aribo bagiye kuzana bagiye kurondera amahoro cyangwa kurondera ubwigenge habe na gatoyi
Lionel yavuze ko ingorane kenshi na kenshi ziva muri abo banyagihugu ikanabategetsi batazi kubuzuriza aho si nkamwe mwa muri ko muvuga ati usenye ugwiwe umutize umuhoro
erega hajyanye ku cyukuri bayategetsi ba Afrika abategetsi ba Afrika batwara abanyamerika ntibabatize umuhoro uko nakoze babo niba nicyo gituma rero icyo yuko abanyagihugu n'abashyirahamwe yabo niho bashobora guhagurura kugira ngo baharanire ubwigenge bw'ibyo bihugu mubabwira yuko ego bagize inama izotangura ejo muze murabe yuko muri Congo ego n'abanyafurika bari hariya bose baba Barundi baba Bakenya n'abandi muze murabe yuko ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu nuko amahoro azo yagarutse muri Congo anagatso
mu gusozera professeur Paul Nkundimana na professeur Lionel Emesha mwese mu bantu bazi ikibazo cy'indero n'inyigisho muraza kamaro ka imigendanire ya Amerika ibihugu byo hanze na eka n'u Burundi eka n'u Rwanda na Congo mu byerekeye cyane cyane gutanga indero n'inyigisho nk'izo bahora bita coopération interuniversitaire akamaro mubona iyo nama yogirira Afurika mu byerekeye indero n'inyigisho ni nk'akahe mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe Lionel Emesha
uyu ni umugambi mwiza cyane kandi ndazi ko bazowushigikira bazowuganira muri iyi nama kuko icyo yoba ari inzira nziza bashoboye gufasha nk'abanyeshuri bava muri Afurika baza kwiga ino bagafasha bakabongereza igitigiri aho cyo ari ikintu cyiza cyane haje abanyeshuri benshi kwiga ino bagafasha akaba amakoperasiyon entre ama universite icyo cyoba ari ikintu cyiza cyane kuko aho niho ibihugu bica bikorana neza gusumbya iyo bafise ari abantu benshi bakorana bize nino
namwe professeur Paul Nkundimana muramenye ivyerekeye za kaminuza mwakoze muri kaminuza y'u Burundi icyo kibazo mu kivuga kuri
ego icyo kibazo ubwa mbere hoho abaza kwiga mu mahanga benshi murazi ko mu bihugu byo muri Afurika benshi baca bahera ibyo bihugu bagiyemo kuko babona yuko iyo yasuye muri ibyo bihugu badashobora kuronka ubuzima bushemeye icyo ni ikibazo hanyuma ikindi cya kabiri nacyo benshi gufashanya nibona byumva kare hariho igihugu mu gihugu hariyo politiki ya privatizasiyo nubwo ishaka mu minota yanjye mara amatungo y'igihugu reka n'inzego zerekeye indero naho nyine usanga ingorane zihaba nyamo sinzi yuko muzi nka ndetse Burundi igeze ubwa mbere muzenye rya icareje igeze byafite yarasambutse ubundi abanyeshuri nta nabuza
usanga segonda atanu
icyo bita pre-bourse kuruze ku rugero atanu cyo rumaze
Paul Nkundimana ndagushimiye cyane gusa ku kanya matoye
iyo abanyamerika bashigikiye
ndabashimiye cyane rwose ndagushimiye nawe Lionel Emesha ndashimiye cyane n'abadutekamo gashize ibibazo ndashimiye Engineer Cornelius nabashimiye na mugenzi wacu Jeffrey yadufashe mu nyabwizuma turabashimiye mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza.